mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Haze Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Yaza yuko hoba ngibiko bitunganya binyigisha abantu inyifato myiza ibereho myiza haba bikabereka n'ingene bashaka gutunganya ubuzima mu kubigisha nk'imyuga mito mito bashaka kujya gukora basubira ubuzima mu bitumba iyo bavuye.
Uyu ni Pierre Claver Njedimana, muhinga mu bijanye n'inyifato, asanzwe arongoye igisata kivura abantu bagenda n'indwara zo mutwe mu kigo SNPK kiri mu Kamenge mu Burundi. Agaruka ku kibazo cy'abana bariko barakugwa mu mabarabara ahasanga kubakurayo gusa bidahagije. Turabigaruka ko handi hatumwe hagufi ya maradio yanyu, hagataho igikorwa cyo kwamamaza gutora ego canke oya kuvyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ritegekanijwe kugenekerezo rya 17 mu gihugu cy'u Burundi catanguye, navyo ni mu ntango z'iyo kino kiganiro. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko umukuru wa sentare mpuza makungu mpana vya CPI ari Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe raporo iheruka gusogwa na ONU yagiriza abajeje umutekano ba Kongo kuburabuza amatohoza ku bwicanyi bwakorewe abanyagihugu babiri ba ONU mu ntara, abahinga babiri ba ONU mu ntara ya Kasai haraheze umwaka urenga. Amakuru ava mu baharanira agateka kazi na muntu aremeza rugendo rwa Fatou Bensouda ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abagize leta ya Kongo kugira ngo bagire icyo bavuze kuri urwo rugendo rw'umushikiriza amanza mukuru wa CPI. Bensouda yari yashikirije mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2017 ko CPI ahagaritswe umutima n'ubwicanyi ubera mu ntara zitanu ziri muri Kasai hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe ku ruhande rwiwe yarungitse muri ico gihugu abatohoza gufasha abategetsi kuronka umuco kubakoze ubwicanyi bwahitanye Zaide Catalan, umuswede kazi hamwe n'umunyamerika Michael Sharp ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatatu hari mwaka wa 2017. Ku mugabane wa Afrika yindi nkuru nuko leta y'igihugu cya Gabon yarayitanze imihoho n'umunsi umwe inyuma yaho sentare ya yubahiriza ibwirizwa nshingiro yo guhugu ihagaritse inama nshingamateka yari yasabye itanga ikwitanga imihoho. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yagiriza leta kuba yarananiwe gutunganya amatora y'abashingamateka ku gihe inyuma yo kuyunguruza inshuro zibiri kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Inama nkenguzamateka niyo ica iba irasubira inama nshingamateka mu kurindira ko hatorwa abashingamateka bashasha nk'uko vyashikirijwe niyo sentare kuri uno wa mbere. Umutegetsi akomeye wa Iran yemeje kunwa kabiri Damase ku igihugu ciwe kigiye kuzokwihora igitero cakozwe na Israel ku makambi ya gisirikare muri Siriya hari abahunzi b'abanya Irani. Abarwanyi bashika 26 bagwiriyemwo abanya Irani barishwe ku munsi wa Mungu muri Siriya na misile zatewe ku birindiro by'abasirikare ba Siriya soma mbiki na Irani nk'uko bishikirizwa n'ishamwe ryo muri Siriya rikurikiranira hagufi vy'agateka kazi na muntu. Igihugu ca Israel ntigikunze kwemera ko kigaba ibitero muri Siriya. Mu ndwi ziheze abategetsi ba Israel ntibahengeshanyije kuvuga ko Irani yashinze imizi muri Siriya mu gufasha ubutegetsi. Ajije ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugagwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika polisi yo mu gihugu cy'u Rwanda itangaza kuno munsi abanyagihugu biganjemo abasore bate amabuye n'ivyuma abapolisi bakora irondo kwari ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda 23 muri bo ngo bafashwe nk'uko vyemezwa na polisi iyo nkuru turaza guhava twigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko mwomenya yuko ejo abakongomani bari muri iyo kambi ya Kiziba mu karere ka Karungi bari batangarije ijwi rya Amerika ku mugoroba yuko hari amasasu yatumye abatari bake muri bo bashwiragira gushika n'ubu bamwe muri bo bakaba batazi iyo bari turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu gihugu cy'u Burundi naho igikorwa cyo kwiyamamariza abanywanyi byo guhimiriza abanywanyi b'imigambwe n'abifuza kuzotora ego canke oya mu hinyanyurwa ry'ibwizo nshingiro rizo hinyanyurwa igenekezo rya 17 byatanguye uno munsi ivyo bikogwa bizosozerwa igenekerezo rya 14 byatanguye mu bizosozerwa igenekerezo rya 14 byatanguye mu bice bitandukanye by'u Burundi umugambwa uri ku butegetsi CNDD-FDD uvuga ko uzohimiriza gutora ego watanguye mu ntara ya Gitega urunani ya mizero y'abarundi narwo rutabwa rumwe na leta rwatomoye ko ruhamagarira abanywanyi bayo gutora oya ruri mu ntara ya Ngozi cyo kimwe mugambwe iprona wo wavuze ko ushigikiye ego wundi mugambwe ukomeye mwitavuga rumwe na leta sawanya Frodebu wavuze ko uzotangura inyamamazo yawo ku munsi wejo Frodebu uzokwigisha gutora oya navyo nyene turahava tubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko tukiri kuri iyo nkuru twibutsa ko Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika itangaza ko itewe impungenge nayo matora ya kamarampaka ategekanijwe kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi mu itangazo ryayo ryo ku munsi wejo Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rije kugwiza n'ubusa ibigingo ntabanduka umukuru w'igihugu atabwiriza kurenza ku butegetsi mu Burundi kandi ko umugambi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro unyuranye n'amasezerano ya Arusha abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko hakwiye kuba ibigo mu gihugu cy'u Burundi byigisha abantu bariko barakurwa mu mabarabara byongeye ko itari igikorwa leta ikwiye kwikora nayo nyene ni mu gihe leta ifise umugambi wo gukura Burundi abantu bose bafise ingeso yo gusegerereza reka mugenzi wacu Ibujumbura Diane Ndonse hatubwira ibindi kuri no nkuru
kugira igikorwa cyo gukura mu mabarabara yo mu bisagara abantu basegerereza kirame Umuhinga mu bijanye n'inyifato asanzwe arongoye igisata kivura abantu bagenda n'ingwara zo mu mutwe mu kigo CNPK kiri mu Kamenge Pierre Clavier Njejimana abona ko hari ibikorwa biherekeza iyo ngingo
harakwiye novuga ibikorwa bigiherekeza cyane cyane nk'ugushiraho ibigo bijeje kwigisha cyane cyane abo bantu bagiye mu ibarabara ingene bazokwifata mu mwana wa misi yose iyo bagiye kuba kuko benshi guhura bahisemo kubamwo muri ubwo buzima bivuye ku ngorane nyinshi bari babayemo ingorane zijyanye n'ubukene zijyanye n'inzara zijyanye no kubura akazi bakora hama gacha hitamo kujya mu ibarabara gusega kugira ngo ushe kuronga ingendo bashobora kubaho rero kugira ngo icyo gikorwa kirame ibaza yuko hoba nk'ibigo leta itunganya byigisha abantu imyifato myiza imibereho myiza hama bikabereka n'ingende bashobora gutunganya ubuzima mu kubigisha nk'imyuga mito mito bashobora kujya gukora basubira ubuzima mu bitumba iyo bavuye
twibutse ko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu buherutse gutanga itegeko cy'uko abana cyo kimwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwayo ariko rero bamwe muri abo harimo abantu aho nikora aha twovuga nk'abantu bashaje cyane hamwe n'abagendana ubumuga Nikite Didasi ni umugabo w'imyaka 30 yavukanye ubumuga bw'amaboko n'amaguru atacashoboye kwihereza kugira ashika asegerereza mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya aho tumusanze atubwira ko bahamuzanye bamuhetse. Nikize Didasi avuga ko amazi imyaka 20 atunzwe no gusegerereza. Kubw'ivyo abona ko bisa no guhohoterwa gukurwa mu ibarabara.
Lakanda wote ngagura gasabunyi agura igapijwa ngagura akakunyu babona ko cyo ndo batisupa ari babona ko borima bakikoye imiti kenyi gwanisha yuko n'ubya cyumuhore burankote yawo.
Kubana bakiri bato bavuga ko baje gusegerereza kubw'ubukene bw'ibyo bafungura mu miryango iwabo, nabo batwiganira ko inyuma yo kwirukanwa mu mabarabara yo mu bisagara badoca baje gusegerereza mu mihanda yo ku mitumba babako. Uyu numwe muri bo avuka muri komine Mbuye. Nawene tumusanze mu gisagara c'intara ya Muramvya.
Dusaba kugusabara ku gatumba tukaraba icyo dusaba harenya ku gatumba tugasaba ama tugateka ama tukaje ariko batumva katuma tugateka.
Ariko rero kugusegerereza kwa bana harabavyeyi babona ko kuva kukudoka kwibanga ryo kurera kwa bagenzi babo. Nije nahagera Beatrice numwe mu bavyeyi bo muri komine ya Muramvya.
Kuko nakera ubwo bukene bwariho twaremera tugasangira insogo zikanze irimire zimera mumwe nga wa mwana ugateka inkambi ya makubi mukayica kubiri mukayisangira none hari umwana mwari butumve yayerereye n'abavyeyi rero harimo abavyeyi babi babona ubwo bukene bwabasugereje bagaca bashaka gutura ubika umwana.
Ugusegerereza bitanzwe biri mu bititura imigenzi iranga barundi. Kubwa Pierre Claver Njejimana umuhinga mu vyinyifato abona ko ugutuzi yongeso cyoshimikira kukugarukira imico n'imigenzo ya kera.
Murimo bibazo bababanyi bavukanye icyo tabagenzi bakamushigikira kugira ngo bamufashe kurera uyu muntu atishoboye byarabakera gusaga umuntu yaramugaye akazokurira ngaho hanyuma akarinda saza atuzwe mu muryango kandi atagiye bibara gusega. Umva no kuba yuko ngo imigenzo ya kera nayo nyine irakwiye kugarukirwa cyane kugira ngo icyo gikorwa kiyo kirakorwa kirame.
Nubwo biruko bamwe mu basanzwe bitaho bantaho nikora babona ko hari ibibazo bimwe bimwe birengera imiryango. Kubw'ivyo Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura isengero rya Anglican asaba ko abegwa n'ico kibazo boja hamwe kugira ngo bagitorere inyishu.
Twebwe iki kibazo uko tukibona mbere nagira ngo ntere akamo amashengero n'amadini hamwe na leta n'abantu bose amashyira hamwe abishoboye baze tuje hamwe iki kibazo tukibone kumwe kandi iki kibazo dutangwe kucyumvira ko dushobora kugitorera inyishu uko byoshoboka kose.
Igikorwa cyo gukura abana n'abakuze mu ibarabara gikorwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'ubwo agateka kazina muntu bufatanije n'ubwo umutekano. Icyo gikorwa cyategererezwa kuba cyakozwe kikarangira kuvitarike 17 gushika 19 z'uku kwezi guheze mu gihugu cyose. Ariko muri kino gihe bamwe mu bari bakuweyo baramaze gusubira kugaruka aho bahora. Tukibutsa kandi ko atari rya mbere igikorwa nk'iki gihagurukirwa. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse arakoze tukiringaho i Bujumbura bakorera gashara ka buri kwezi baba bakora mu buzi bwa leta canke abikorera utwabo ntibagishoboye gutungwa n'umushahara wa buri kwezi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika ejo aho ari ko arahimbazwa umunsi mukuru w'akazi n'abakozi basavye kwa gashahara kaduzwa. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yaganire na bamwe muri bo maze hadutegura kino kiganiro kirekire.
Amikoro make aturutse ku gashahara gato nivyo bihanze baba bakorera leta co kimwe n'abakorera abikorera utwabo. Ijwi rya Amerika ryarasanze bamwe ku kivi. Uno mutama aturuka mu ntara Muramvya akora akazi ko gucungera umutekano gardienage mu gisagara ca Bujumbura. Watashimye kutwidondora kubera imvo z'akazi asanga umunsi mpuzamakungu w'umukozi n'akazi uhimbazwa buri mwaka wama ubasanga mu bukene.
Biragoye kubera kuko twebwe usanga udufaranga dukorera ari ntica ntikize gushika ubu ugasanga ntishobora kugutunga n'imisi 15 mu kwezi.
None uwo mushahara ukorera utawutunze imisi 15 mu kwezi, iyindi misi 15 ucubaho gute?
Urumva nyine umuntu abaho nyene ni nko kugiha amana kuko umuntu yama muri découvert dahera umva ucawumva ko atanu umugambi w'iterambere umuntu ashobora kuyumvira.
Ega none abajijwa akazi bo mukorera murabashikiriza yuko agashara bahemba katakwiye barabumviriza?
Urumva niyo tugiye mu nama hama tukabibashikiriza icyo bakora batubwira bati bonye katagushaho kwegahe. Urumva nawe rero baheze ugakora kubera kubona yuko atakundi ko nturi bugire atahandi hantu uri buje.
Iruhande y'uwakorera uwikorera utwiwe Ijwi rya Amerika ryatumbereye abakozi ba leta mu gisata c'indero. Benshi muri bo ntibashima kuvugira kuri mikro ariko bemeza ko agashahara baronka buri kwezi katakibatungira imiryango. Petero Caraveri niyo nzima yigisha kuri Ekofo ya Kanyosha ya gatatu ashima uko ibintu byifasha ubu.
Umwigisha abayeho nk'abandi bakozi ba leta kandi urumva siwe wenyine afite ibibazo byerekeye agashahara ariko arabayeho nk'abandi ariko byoba byiza umwigisha aronse agashahara kisununuye kugira ngo ashobore kurangura imirimo yiwe neza ariko aho bigeze turashima
aho bigeze murashima mwe mu mesenze mwaravuze ko hari kibazo kijanye n'ubusumba sumbane bw'imishahara mwasaba ko cotoruga umuti bega uno munsi murabona koko ko kiriko kiratoruga umuti
yego twizeye yuko abaduserukira mu masendika baramaze kuvugana na leta kandi turabona ko intumbero bifashe bimeze neza turizeye yuko mu minsi iri imbere ngira ngo bazobitore imiti bikagenda neza
mu runani rw'amasendika y'abakozi bo mu Burundi CSB basanga ibishikirizwa n'abakozi ataragaseseshwa rumuri Nyewakira Gilbert avuga bimwe mu bituma abakozi baba mu buzima budashemeye
uyu munsi ushitse mu Burundi abakozi babayeho mu buryo budashimije cyane kubera ko ibiciro biguma biduga ibyo byose byankenerwa usanga umukozi akeneye ari fungurwa aragahuza twara ku kazi byose biguma biduza igiciro ariko umushahara kugashaha dusanganywe koko ntaguma kaduga urumva yuko tutabayeho nkuko dushaka tubayeho munsi yuko twasaba kubaho tugeranije n'ibyo biciro n'umushahara muri hahandi
aravugwa niti tukajya gaciro ahoho ifaranga y'u Burundi gifashe gute
hari hiti tukajya gaciro y'iyo faranga nyene gaca bigaragarira kuyo duga y'ibiciro ku bintu byose cyose cyahugura ku isoko na cyane cyane nk'iva hanze utusanga byaraduze cyane mu buryo bw'uko umukozi usanga n'ibyabandanya gucyo n'umukozi azoburana gahuza twara ku kazi cyangwa agenda ku kazi ataronse adashobye gufungura nk'uko bikwiye kandi ukabuze ko umukozi adafunguye neza kugira kure neza nuko bayafunguye neza
bamwe mu bakozi na cyane cyane abakorera abikorera utwabo iruhande yuko bavuga ko bahembwa agashahara k'intica nikize basaba amategeko bakingira uno akora mu ishyirahamwe ricungera mu bibazo bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura avuga ko kizira kikaziririzwa ko bashinga amasendika bagasaba ko amategeko akingira umukozi nabo nyene iyo bakingira
ntaba duserukira dufise kuko muri amashyirahamwe yacu kugira sendika ni ibintu bigoye cyane biragoye kuko urabona nti mushaka guhura mwese n'uramutse avyiyumviriye honyene bacha barara bamwirukanye mu kazi
none musabikira babakoresha musabikira leta
dusaba badukoresha yuko bwo kuyumvira neza y'umukozi ko kuko nakazi gashobora gutera imbere kubera umukozi nawe nyine ateye imbere hanyuma leta nayo tukayisaba yuko yogerageza ikaraba kuko natwebwe turimande bakozi ikaraba ukuntu yokarira cyane abadukoresha kugira ngo bara ukuntu agashaka cyane nayo kwa kwisununura
mu runani mpuzamasendika CSB icyo kibazo cy'abakorera abikorera utwabo badashima ko bashinga amasendika barakizi umushinga ntahe Nyawakira arongo iryo shirahamwe atanga ihumure afatiye ku biriko birakorwa
abakoresha kenshi na kenshi batemereje amasendika bakavyanka kubera ko abantu baca bamenya bagihunga n'amategeko kandi akabaho uburenganzira bwo gusaba ivyo barekurirwa rero no kuvuga ko uciye ku yote y'89 gisha mwe ry'akazi ku isi oyite rirarekura ko haba amasendika yabo bose ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu harimo n'abagarye najuvuga nta muntu n'umwe ahari uciye kuri iteka kujya 87 rya oyite mbere n'igihugu cyacu cyaragemeje kiva ko umuntu uwo ari we wese arekuriwe afise uburenganzira bwo gushinga sendika mu kazi aherembo ni ukuvuga ko rero abakoresha nabo nyine twebwe aho tugeze amashambuzi y'amasendika duhora tubaha inyigisho kuko tuzi ko ari ibibarengera uko tubisoma uko tubizi ko babizi kubera ko tuzi ko nabo babifisemo ubumenyi buke turaza turabafasha tukabagisha inyigisho nabo nyine umunsi uzobatubwira tukabamenya tubagirisha inyigisho ibyo byo kwirukanwa niko kurenga amategeko tukagucira bufuri na buhoro abakozi zizabigabanuka uko abantu bazaza barasangira inyigisho
n'uwarongoye urunani mpuzamasendika y'abakozi bo mu Burundi CSB afise icyo asaba leta y'u Burundi Gilbert Nyawakira asaba iduzwa ry'imishahara kuko yihari itagihuye n'ibihe uwasarukira abakozi anasaba leta kubandanya umugambi wo gukiranura ubusumbasumbane bw'imishahara kugira habe politike y'imishahara mu gihugu ifatiye ku kuntu igihugu cifashe mu by'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste nziko banyanka harakenuye turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira iby'abadandaza bakora imirimo ku mupaka wa Kavimvira uhuza igihugu cha Kongo n'u Burundi bavuga yuko imvura imaze iminsi irwa muri Kongo yatumye bahomba cyane rekumenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adusigurire
Bamwe mu bacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'amazi y'umugezi wa Nyangara yameneye mu ibarabara ndetse naho bari basanzwe bakorera Kavimvira aho bakunze kwita muri zone Netre aho ni mu karere ka Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo abacuruzi baganire n'ijwi rya Amerika harimo bagore bakora ubucuruzi bukiriritse bw'imbuto n'imboga ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo n'icyu Burundi bavuga yuko iyi mvura yatumye amazi yibasira aho bari basanzwe bakorera bityo ura abaguzi bari basanzwe babagurira
byashara nibisohoka hejuru aya mazi amazi ni menshi cyane yabakiriya bavuye mu Bujumbura bashitse bagenda bagasanga amazi ni menshi nakuntu bashobora kudushorera kandi amazi ari menshi cyane waje naomze cyane kuko kare narocuruza nkaye mwanguka ariko muri bizi singenda nguri byashara nk'imiwe ikabora singurishe mbere naragurisha byashara bigahera bimaze guhera Ngaronga kwera ariko unya ibyashara byose kumara n'imisatu n'imisi n'ibidaheje
Kuva Uvira ugana mu gihugu cy'u Burundi abantu bagenda n'imodokari ndetse na za moto ariko kuri ubu abagenzi n'abacuruzi bari kugera muri zone Netre bagafata ubwato ndetse abandi nabo bakabaheka kugira ngo baje gutsa amazi y'umugezi wa Nyangara batanze amafaranga 500 y'amakongomani kubera yuko iyi mvura imaze iminsi igwa muri aka karere yononye ibarabara rihuza Kavimvira na Gatumba Esperance Zuzana ni umuyobozi w'abagore bakorera ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira asaba leta ya Kongo gushakira igisubizo iki kibazo kibarabara kuko bamaze kwinjira mu gihombo
kose abare igihugu cya Kongo rero kitumarira kamaro kirabe kuntu abagore nk'akesha abagore muri Kongo niko dusomesha abana ku mashuri none tuzokuraha amahera y'ishuri kandi ubona yuko uruzi rwaduteye kandi ngambo ni ngambo si mu mazu kwe nk'aho tubahariye mu gahororo twahora tuharonkera amahera y'ishuri twaronkera amahera tujya Uko urabyumva tukaronka nibindi byofasha ikimijyango eka nabandi bakaza bakatugurira kenshi bakunguka ariko gushika no munsi twahunze kubururu zirutera nkaje bona n'imfishi nyanyaze kuva kuwa mbere zaheze ku munsi wa Mungu kandi cyashimwe aho isaba yuko ninjye mu ruhombo aho nshiganirwa nka gusa nk'amayibobo nirwa mfatira abagenzi kuko amahera yose yampombeye tubare igihugu cya Kongo cike bukira bako twokukorera ibarabara kubera kenshi igihe barabara jari hari twara dugurisha ka twara turonka amahera yukurihira abantu kwishura sinzi yuko tuzobona yuko ngo tuko turatora abadepute tuko turatora abasedezo abakomisere de zone tuko turatora umuprezida w'igihugu ataki natumari ibintu byacu tubiha abantu babitwara tukabiha amafaranga kuva ngaha na hajya turiha amafaranga 500 n'ubu kajya karaho kabomo tukugira ngo twuriwe ngo atongabo dushikane hajya turiha amafaranga 500 y'amakongo aya amafaranga 500 y'amakongo utayafishe wemera kwambuka mu mazi ari ibintu bikarindi mukabikagena mu Tanganyika ari biki bikagira gute tukaba duhombye
sabagore bonyine bakora ubucuruzi batejwe igihombo n'amazi y'umugezi wa Nyangara atembera mu ibarabara rya Kavimvira ahubwo n'abashoferi bari basanzwe bakora ingendo ziva Uvira zijya mu gihugu cy'u Burundi nabo bavuga yuko binjiye mu gihombo bikurikiranye nuko bari basanzwe bishugwa amafaranga 2500 by'amakongomani kuri buri mugenzi kugira ngo agere Bujumbura ariko kubera bari kugarukira muri zone Netre bishugwa amafaranga 2000 by'amakongomani hanyuma amata gatwara abagenzi kugeza ku mupaka wa Kongo mu gihe kandi abacuruzi n'abashoferi bataki igihombo abatwara amato ndetse n'abaheka abantu ku mugongo nabo bavuga yuko iyi mvura yabavanye mu bushomeri kuko akazi bakora kabinjiriza amafaranga atuma batunga imiryango yabo
ni ukuvuga ko natwe bashomeri imana yari yabonye ko zitwa babaye kugira natwe tuje turonke natwe kajya gato kugira tusumire abana imuhira imodoka ntiziroha ahantu zica turazigida izishobora kugenda zikagenda kubera amazi aba yabaye menshi tugashyira amabuye hanyuma imodoka zikaza zikarengana abandi ibidashoboka nabo abantu tutwara ku mugongo abandi bakagenda mu bwato
twagerageje gushaka umuyobozi w'akarere ka Uvira kugira ngo agire icyo atangaza kuri iki kibazo cy'amazi y'umugezi wa Nyangara wasenye barabara titwamubona ariko umuyobozi wa societe civile muri Uvira bwana Claude Misare avuga yuko bakomeje gusaba ubuyobozi bwa leta gushakira iki kibazo cy'amazi yasenye amazu amabarabara ndetse n'ibiraro mu karere ka Uvira umuti redatsenga bwo kuvuga ijwi rya Amerika Kavimvira aho mu ntara kivuye amajyepfo
ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya haza ko ari ikiganiro cy'amagara y'abantu Kigani uchuno musi kilarimeshu kwa chungira kibe chateguwe na mugenzi wacu ejo ni Mukaa Nkusire katumuhe akanya atubwire muganga bari kumwe nico bagiye kutuyagira.
Rutize z'iryo Amerika ikaze mwese mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira na Dr. François Winkindi umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Twibanda kwifata kurura runini nabanje kumubaza ariko uko ikibazo cya kanseri kifashe mu gihugu.
Muri rusange nabako kanseri zi kugenda ziyongera nk'ibihugu byacu ndetse bikiri mu nzira y'amajyambere. Mbere twe tuzi yuko ari ikibazo cy'ibihugu kiza ariko natwe tugenda tubona abarwayi benshi bifata indwara za kanseri. Ikibazo gihari rero ni uko akenshi tunababona imaze kubarenga bageze kuri cya kigero kirengeje ku buryo tutabasha kubavura. Narutse kuri kanseri y'urura runini ni kanseri ifata amara manini. Wenda ntaragira ngo cyane ubundi kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye. Twita kanseri izina yadukurikije igice cy'umubiri yatangiye ifata. Hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri y'amara, y'igifu. Genero rero ni kanseri ifata itangiriye kuri rwa rura runini ndetse ku gice cyane cyane kirangiza gihera kuri rwa rura runini. Rero ni kanseri tubona mu Rwanda abantu baragenda biyongera cyane cyane ko abantu bagenda babaho igihe kinini buriya uko igihe kinini nako ibyago byo kurwara indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandukanye kikigenda cyiyongera kuko kenshi ntabwo dukunda kwibona ku bantu bo hasi cyane cyane ni abantu barenze imyaka 50.
Yee rwose nk'uko mubivuze kanseri ni indwara igaragara mu buryo bwinshi bitewe n'igice yafashe. Mutubwire rero ko mu Rwanda iboneka. Icyo kibazo ubukifashe gute mubona ari kibazo kiremereye?
Navuga ko aho turi mu Rwanda abantu bareye ibyo bantu muri rusange barwaye kanseri bagenda yongera. Ngira ngo twabibuza nuko kenshi ubona abantu wenda ubwo abantu ntibakifashe n'indwara z'imiswi kuko abantu bagenda baramba cyane kurushaho ni nako nabo ibyo byago kuri kora kanseri byiyongera. Wenda na serivisi buriya iyo mugenda mugira icyo muteraho imbere ubu serivisi zo gupima kanseri zariyongereye ubukangurambaga bwariyongereye ubu tugenda tubona abantu.
Iyi serivisi yo kuvura cyangwa se gupima kanseri ishobora kuboneka mu bitaro ibyo ari byo byose mu Rwanda cyangwa se ni muri serivisi zihariye?
Ubu ngubu turi kubaka ubushobozi bw'amavuriro. Twashyizeho buri rwego rw'amavuriro mu Rwanda rufite icyo urubasha gukora mu kuvura cyangwa gusuzuma izo ndwara za kanseri. Mpereye nko mu Rwanda ukuntu amavuriro yacu yubakitse, sisiteme do sante yubakitse, wenda reka duhere nko kuri za sante do sante hasi muri ibitaro by'uturere. Bariya icyo tubabwira ni ukubasha gukeka ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri noneho bakamwohereza byihuse ku bitaro byisumbuye kugira ngo bashobore gukora bya bizamini bikorwa kugira ngo umuntu abone kuko bimeze ko ari kanseri. Icyo sante do sante ikora, icyo ibitaro by'akarere bikora ni uko twahuguye abantu abakozi baho ku buryo babasha kumenya ibimenyetso
bya
kanseri noneho ku buryo umuntu aje abandi twakoreye ubukangurambaga twabwiye ibimenyetso bya kanseri yagera kwa muganga wa muforomo wa muganga n'ubonye wo hasi ntamutindane ntabwo akabasha kumwohereza ku bitaro bikurikiyeho kugira ngo ho hari ubushobozi bwo kugira ngo tubashe gusuzuma ndetse tunavure kanseri.
Noneho
abo barwayi bavuye muri centre de sante n'ibitaro by'uturere ngo dufite navuga ibitaro bitanu bishobora gukora navuga diagnostic cyangwa gusuzuma umuntu arwaye kanseri. Hari ibitaro bya kaminuza biherereye mu ntara y'amajyepfo hahoze hitwa Butare, hari ibitaro bikuru bya Kigali dukunda kwita CHUK, hari ibitaro bikuru by'ibitaro bya Kanombe by'u Rwanda, ibitaro by'icyitiriwe umwami Faisal na byo bishobora gusuzuma ndetse bikajyana kuvura kanseri, ndetse n'ibitaro byihariye cyane kuvura kanseri ibitaro biherereye mu ntara y'amajyaruguru y'ibitaro.
Nge mwarimu ukomeje ku bijyanye n'ibimenyetso ibyo abantu bashinzwe ubuzima babona bakohereza umurwayi ahantu ashobora gusuzumwa iyo ndwara ya kanseri, umuntu yamenya ate ko afite ikibazo cya kanseri? Hari ikintu cyabimubwira ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga?
Kugira amoko ari inzana ya kanseri uko rero aho bakatandukanye nako n'ibimenyetso bigenda bitandukana ariko no twibanze rero kuri ya kanseri maramanini cyakaserura. Akenshi ikintu dukunda kubona cya mbere twese urabona ni impinduka z'uburyo amarakora sota. Akenshi aho dukunda kubona kenshi usanga umuntu agize constipation kwituma imatwe cyane yonanira kwituma cyangwa se harimo n'abo bazabwo akugira ngo agire constipation bakagira diare. Ikindi kintu dukunda kubonamo cyane rero ni uko ni wa musarane uzikomeye ndetse ugasanga urimo amaraso akenshi iyo bimaze kumurenga kigeze kure kandi n'igihe usanga rwose ari kwitwa haza amaraso ndetse ari nta n'umusarane urimo akenshi icyo gihe abatangira no kubabara hasi mu nda amara abari kubabara ni rero byarengeje cyane wenda akabona zikarengera urwe hari igihe noneho no gusanga atangira gushyira imbaraga nkeya atakaza ibiro n'abakagenuye akenshi dukunda kubona kubana afite ino kanseri y'amara.
Arakoze cyane Dr. Uwinkindi kuri ikiganiro. Ni umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye rero namwe mwese abo twari kumwe, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Kandi no kuri Eugenia duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yakoze cyo kimwe na mwebwe mwatwumviriza kuri mikoro mari kumwe na Jodiane Nahazwe hamwe na Innocent Kimenyi muhinga bw'ivyuma. Twemi tubifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.